Mandenye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio ya 18 muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe ndongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Muri ayo makuru harimo ikibazo cy'amazi muri commune Bubanza y'intara ya Bubanza neza na neza mu kigwati cy'amahoro cha Muyange.
Hala wapanyene, none nk'umwana afashwe nk'uwo tangwe guhishira kuwareke tuba tukimva ati byo byo dusanga yanyoye nka bintu bibi ugacasanga kizingora.
Uno muvyeyi umwe mu bavyeyi bo mu kigwati cha Muyange muri commune Bubanza intara ya Bubanza avuga ko atagikoze ingaruka mbi zo kubura amazi zigiye kumurengera. Turabigaruka ko handi hato mube hafi ya maradio yanyu. Ariko nubanza nkababwira muri make ko leta ya Somalia yafashe ingingo izicuresha icuka kibi mu migenderanire ya kidiplomasiya nyuma y'igihugu cya Kenya gitumiye ko wiserukira i Mogadishu no gusaba ambasaderi wa Somalia kuva i Nairobi bidatevye. Ivyo bihugu bibiri bifitaniye amatati kumbiwe mu mazi bisangiye. Leta ya Somalia ishikiriza ko ibabajwe n'ingingo yafashwe na Kenya yo gusaba ambasaderi wayo kuva muri Kenya atabiganiro birinze kuba na leta ya Somalia. Amatati imbibe z'amazi hagati ya Somalia na Kenya yarashikijwe sentare mpuza makungu mpanavyaha. Somalia yitwaye mu mwaka wa 2014 nyuma yaho ibiganiro vya kidiplomasiya atanyisho vyatanze nk'uko yo leta ibishikiriza. Agace ku mumazi kangana n'ibirometero kwadrato 100,000 niko ivyo bihugu bipfa. Ivyo biba mu gihe igihugu ca Kenya gifise abasirikare baharurwa mu 1,000 bari gufasha muri Somalia mu nteko za misome zirwanya iterabwoba rya Al-Shabab. Leta ya Somalia ivuga ko yiteguye gukorana na Kenya kugira ngo batorere umuti ibazo batumvikanako. Hagataho tukivuga imigenderanire ya Somalia na Makungu, perezida wa Somalia yiteze ko aza gushika mu gihugu cy'u Burundi mu masaha ari imbere. Ku rutonde tumaze kubona azobonana na mugenzi we w'u Burundi Pierre Nkurunziza ejo ku munsi wa kabiri. Ikimugenza mu Burundi ntikirashobora kumenyekana. Ibiganiro vyari bitegekanijwe hagati y'intumwa za Leta Zunze za Amerika hamwe n'iz'abatalibani vyarasibijwe nk'uko amakuru ava ku mpande zose avyemeza. Mwe mu bategetsi b'abatalibani atashimye ko ijwi rya Amerika ritangaza amazina yiwe. Yavuze ko uyo mubonano wasibijwe n'abanyamerika kuko hari 14 mu ntumwa muri ivyo biganiro badashobora kuja amahanga kuko bari ku rutonde rw'abafatiwe ibihano na Amerika hamwe na ONU. Umushikiranganji wa Pakistan ajeje kumenyesha amakuru ariwe Fawad Chaudhry yashikirije ko ibindi biganiro n'abatalibani bizobera muri Pakistani kandi ko ibizovamwo bishobora kuzotanga amahirwe y'umutekano muri Afghanistani. Indege zitatu z'igisirikare cha Leta Zunze za Amerika zuzuye imfashanyo zigenewe Venezuela ku munsi wa gatandatu niho zarwa mu gisagara cha Cucuta muri Colombia ziyongereye ku matoni y'imfungurwa n'imiti bikirindiriye kujabuka umupaka. Imfashanyo zarungitswe na Amerika hamwe n'ibindi bihugu ntizirashikira abanyevenezuela ariko ziracani mu bisagara byo muri Colombia, Brazil na Curaco. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro avuga ko izo mfashanyo zidakenewe kandi zitubahirije amategeko mpuzamakungu akiyama Amerika guha amahoro Venezuela ikimenyera ivyayo. Maduro ashigikiwe n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa yabwiye igisirikare kigisigaye kimushigikiye kutemera ko imiduga y'imfashanyo iva muri Amerika yinjira muri Venezuela. Juan Guaido ku muhande rwiwe umukuru n'amashinga mateka yemewe na Leta Zunze za Amerika hamwe n'ibindi bihugu nk'umukuru w'igihugu wa Venezuela nkifata kibanza afise umugambi wo kwinjiza izo mfashanyo mu gihe mu kwezi kwa kabiri tariki 23 iryo tariki yavuze ko zitorenga kandi atangaza byinshi kuri uyo mugambi kuri no wa mbere turaza kubabwira. Radio ya Amerika isamirana na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukaremva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwaves kuri metero 45 31 na 41 ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Ahandi mutwumva ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com na Facebook VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Nongere ndabahe ikaze abanyagihugu mu kigwati c'amahoro ca Muyange ya kabiri turi muri commune Mubanza intara ya Bubanza nyene mu gihugu c'u Burundi bakeka ko amagara mabi abana babo bafise ava ku bukene bw'amazi babayemwo bakanatinya ko igihe ikiza c'ingwara yakorera co kwaduka atawoshobora kwikiza ingaruka mbi ibindi na mugenzi wacu mu ntara ya Bubanza Diane Ndonse
Ikigwati c'amahoro ca Muyange ya kabiri commune Bubanza anini gikikujwe n'indimiro z'umuceri abarimyi bawo bakoresha amazi y'imvura bagomeye kugira ngo bashobore kuvomera abanyagihugu nabo baba hano mu kigwati bakavuga ko ari nayo bikorako nubwo abari mu tuyoka dufise ingaruka mbi ku magara yabo
kuko urabona nk'abana benshi usanga babaye nabi ayo mazi harimo ubuyoka usanga ari buto buto bwera ubwo buyoka iyo umwana cyangwa umuntu akoza abonye yategeza kumererwa nabi
sigura ko mora mu buntu rero
turabonwa nyere kuko hari benshi usanga babaye nabi bonye nk'umwana atangwa amererwa nabi ugasanga nk'umuntu aramerewe nabi hari niko usanga no gupfa anapfuye
arabahora bapfa none
harabapfa nyene none nk'umwana afashwe nk'uwo atangwe guhishira ku waregetwa abantu kimbya tivyo byo dusasanga yanyoye nka bintu bibi gacasanga gizingora
uretse abana nabakuze barabangamirwa n'ingwara zivuye kuri ubu bukene bw'amazi nta ukundwa na bose Emmanuel n'undi munyagihugu avuga ko bama babateruye babajana kwa muganga
cyashobora kugenda mu ijoro kumva kanaka yagwaye kwagera kwa muganga twe mu cyona cyangwa handi hantu cyangwa bavuga ati bituka ku isukuru iki cyasukurikiye cyashobora atako bipa ku mazi cyashobora kuronka kugira ngo baze baramesura baze baroga hama barondeze ngo bakeneye amazi agwiriye
muri rusangi abajejwe isuku bahanura kwa amazi avomwa mu nzuzi abanza gutekwa imbere yuko akoreshwa Uyu mukenyezi avuga ko abirenga ko kuko bafise ubukene bw'inkwi
twebwe dupfa kwinywe
bari kimutateka
abantu byo guteka amazi basi emwe yana amene bak ni inkwi inkwi zirabora cyane bigaca bituma atako yateka n'utwose ugacuvuga ati sinotonona sinoronka ukuntu ngi kuko natwebwe ntidufise amatongo ngo dutere kwibiti ngo turonke inkwi
mugiye atacokogwa vuba aba banyagihugu bafise impungenge kwikiza cy'ingwara ya korera kiramutse kibafashe cyose si kinganda
korera iramutse ishika ngaha mu iki gisagara cya Muyange n'ukuri abantu bapfa kubwinshi kubera umuntu ntaronka amazi yoza n'isahani n'igikombe ngo acyoze gice kubera ubukene bw'amazi umuntu aronse duke akaba buyagambye uku isahani dakeyo umuntu apfa gufungurira ko hamwe abana bakapfa ko bafunguye ngaha uje abana bariko barabagaburira abana n'ukuri bapfa gushyiramo intoki abanyeshuri badakarabye bakabura n'amazi yo kunywa
haraheze umwaka amabombo y'amazi ashika 8 atagikora muri kino kigwati cya Muyange aba banyagihugu bidoga bavuga ko amazi yakatishijwe ajanwa muri zone ya Musenyi yo muri commune Mpanda uyu mutware w'inzu 10 ariwe nyumba 10 muri kino kigwati cya Muyange Sinigirira Charlotte avuga afise agashavu ko nubwo biruko bama baterereye ibishoboka kugira ngo bashikire amazi mbere bakanariha amafaranga angana n'igihumbi n'amajana 200 ku muryango buri kwezi
twe twahagurutse ngaha turaza kuyironderera ahantu mu kivogo turayazana turayashikanaha
ayazanye gute mwebwe
twarayazanye twazanye umufurege nabo baraduterera matiyo ariko amaze kugera ngaha twayavomye ukwezi kumwe acaja mu maboko ya leta twebwe banyarucari twebwe tubanya gupfa Menga leta sinzi ko natumenya ubu twishwe n'ubukene bw'amazi n'ikimesa niyakamye mu kivoga rahari tusaba mwebwe abagira neza nyamba mudukunda mukunda n'ubuzima bwacu mudusabira ayo mazi kugira twongere turonka amazi neza
ivyo uyu mutware ahakana akanasigura igikenewe kugira ngo aboneke Jacques Nikwitegetse arongoye zone mitakataka ibarizwa mu ico kigwati
ingone nuko amatu yakeje yazana amazi mitataka hanyuma kumenya nayo hari ahantu habaye amafuite bisaba kuba yakora n'ahandi ho ntibitegwa n'abantu bayaronse bandi mu bivyo niba batumye amazi ataboneka yaba yo mitataka amatu yakeje ndanije guye ko amatu muri imisi yabonetse hari umuhango ibyo muri imisi ko tuzaronka turizeye ko amazi agiye kuboneka menshi no kumenya kandi ko turavugana n'abantu bajeje mu ntara ko tugenda ahantu yacitse bagatuye akayakora kandi ngo kandi kazi gari nuko abanyagi n'abanyene bokomeye ntabavuga gucyo basanzwe amafaranga bari haya amazi bayatanga nabi nabi harimo n'imbuzi ubukene kandi ho amazi turibaza ko nubu tumaze gushikaho yacike bakayakoresha urakaboneka
igikwati cha muyange kigize n'abateshejwe izabo hamwe n'abantu aho nikora baje bava mu turere dutandukanye kikaba kirimwo amoko yose y'abantu abakuru duhabwa na umuntu waro nuko abahaba baharugwa hafi imijyango amajana indwi ibubanza Diane Donse ijwi rya Amerika
Diane Donse arakenuye mu gihe muri bubanza mu mvise baganya kwera ikena rya mazi muri commune gihe tayintara ya Gitega ho bari ruhutse bavuga ko amashiga batazira cana rumwe yabakuye aho umwansi ashatka ayo mashiga usivye ko yabafashije gukingira ibidukikije yarabarinze n'indwara zitandukanye zirimo amaso mugenzi wacu Fidel Antoine Sabimana adufitse ibindi kwino nkuru
Kumutumba wakivogero zone na komine gihiti nara ya Gitega ni wari hinguriro jimbabura zikoresha imu inge mgecho gukindik. Ugo uhinga abajeju widuki ikije babugako ufasha chane mgu kingiri widuki ikije kuweri koresha ichakawiri chimwi zikoreshwa kumashiga tumenyere begi zombabura zihingu guagute. Prospenda izeye numuhinga hinguri zombabura.
Ugambere kula kenera ibumba tuka kenera ibikumbi zimucheri buyo na amazi. Hanyumilichiku kwa mulibona ligizwe na makushe Kushe inyuma igizwe na meranje y'ibumba ibikumbi hamwe na buyo. Kushe y'imbere nayo igizwe n'ibumba n'ibikumbi gusa. Kuberiki imbere haja y'ibikumbi n'ibumba gusa. Nta buyo ijamwe kuberiki kugira ngo bijya bikumbi n'ibyo bifasha kugira iki kubiyeka umucanwa igatoma ishuha gose indani. Hamwe nubwo uhejeje guteka ugakura mwinkwi ushobora gushusha kwa amazi woga kandi agashuha.
Akamaro kizombabura ko naka Prosper ndayizeye abandanya dusigurira.
Irishiga rifasha gukingira ibidu kikije bikoresha inkwi nke cyane tugize ama experience kugira ngo turabe ibyo tuvuga ko ari ibyo dupima inkwi ku biro twarapimye ibiro 8 by'inkwi dukoresha ngaha na hajya dusanga hakwirishiga dukoresheje igice ariko hajya dukoresheje za nkwi zose bya biro 8 byose biraheza akandi kamaro rikinga ingwa kuberako nta myotsi myinshi rirekura hari rya shiga rya kera za ngwara za maso za ngwara zo guhema nabi ibyo byose birafasha mu miryango ikindi na cyambuga irishiga rirafasha cyane kugushusha munzu nukuri murote kuri kwamye mukariki yikuza inkuru mugatera akagori mukotsa kandi nta myotsi ibiriko iragira ibaza ko mu maso
bamaze gukoresha izombabura barashinga intahe nkuko byemezwa na Alphonsine Hatungimana wo kumutumba wa Muremera
ke iyo mbabura iciza yangiriye nahora ari mu bambere bakene uduko imbere nkarara n'ubusa nkabura abasenya iniki imvura ishaka kugwa abana batarava ku mashure nkasanga ndaraye ubusa ariko kuhera iyi saha umwana avuye kwishasha gutoro dukwidu Kenya cenkaronka nibisate bitatu nkashaka gucanira ndashaka kushya inkwi zibiri nkagena nkakora utundi mu rugo bandi ko ndakora sishaka kugena ngo ngume nicye imbere yiziko nkayo mashiga yandi twadukoresha
reka no kubijanye n'amagara y'abantu izimbabura zaragize akamaro mu miryango uno mutama wo kumutumba geta yego uri mutama kazi wiwe arabishingira nta
amaso yari yaramwishye ntiyakanura kubera iki kubera aya mashiga murabona iyo yacanye ko ivyotsi kubugutumuka inzi kuzura imyotsi rero uku kugira ukwezi kwa kane amaze kuronka iyo mbabura ubahambonye arampeza agira ati mani guhezagire kuba waranzaniye iyi mbabura uyu munsi n'akamaro kanini yishima ati imbere na ya maso ubu ndakanura
yunganirwa na nicimpaye perpetua wo kumutumba bihororo komine ya Giheta
eje nkajeyo mu bisanzwe amaso cyari ikintu kimbangamiye gose nkicana kurarya amashiga yakavukira ariko ubu unye maze kuyitora nkayicana ko kabiri na rimwe nkicana ku mashiga yakavukira ntandwi zibiri zahera ntariko ndiyabira ko amasa nyinshi mugabo ubu ncana ku ishiga rya kijambere ntandwi zibiri zirashobora guhera ntumva na maso no kuvara ntanguye cyana ku mashiga ya kijambere nta myotsi umuriro uduga neza nta muriro utakara hirya no hino cyangwa imyotsi isanzare ni kuvuga nta maso je nkicumva nkivara nkeka ibicurane agahira ubonye nta na kimwe kwera
Yohani Maria Hatungimana arongoye igisata kijeje gukingira amashamba n'ibidukikije mu ntara ya Gitega arashimwe umugambi w'imbabura batadziriye cyana rumwe
nkujeje ibidukikije mu ntara ya Gitega uwo mugambi uje wunganira yindi bwambe na mbere nagira shime ico gikorwa kikorwa mugambi kubaruje ndagomba sabe ubwambere na mbere imbere yuko bashira mu ngiro mugambi bari bakwiye kubanza gukoranya abajejwe ibidukikije mu makomine no kugwe rw'intara kugira ngo twumvishe akamaro kizo mbabura mu byerekeye uburyo bwo mu miryango n'uvyerekeye gukinga ibidukikije.
Iyo mbabura igwa amafaranga 2000 gusa wisanze aho zikorerwa ku mutumba wa Kivogero zone na commune Giheta. Igitega Fidel d'Antoine Sabimana ku bwije rya America.
Unaho dutandukira vugwa mu gisata c'impunzi duhereye muri Uganda habarundi bahungiye I Kampala bavuga ko babayeho mu bukene budasanzwe baragerageza kwibeshaho niko yamara ingorane bahura nazo cane cane n'izururimi kuko hakoreshwa uruganda hamwe n'icongereza gusa ikindi kiriko gisa nk'ikibaboheye amaboko imugongo no kubura imitahe yo gukora urudandazwa ruto ruto kuko ico gihugu ca Uganda kirangwamwo ubucuruzi ubwo bukene butuma abana babo batiga hanyuma bakihere za inzira y'ubuhumbu n'imbiyayura mutwe mugenzi wacu ikigali Pierre Claver niyo nkuru aheruka kubagendera barabimugira ku muriri
umugwa mukuru Kampala w'Uganda ubamwe abarundi bahungiye hafi 400 baba mu makartie atandukanye cane cane yaciriritse nka Sambya ndeba n'ahandi bavuga ko ubuzima butaborohera kuko abenshi muri abo atakazi bafise kandi babwirizwa gutunga imijyango hari no gwaruka twaganiriye rutubwira ko rubeshejweho n'ifungurwa bita kikomando izo nazo ni chapati n'uduharage dukeya bativyo tubikunda kubera bizimbutse kandi bigahaza umuntu n'ingoga bigugwa igihumbi kimwe gusa c'amashiringi y'amaganda naho Uganda ari igihugu corohereza impunzi gukora utuntu duto duto two kwibeshaho cane cane kudandaza abarundi bavuga ko babura umutahe bakagira n'ikibazo c'ururimi
sababwe impunzi kamara nibworoshye kubahaba kuko ubuzima burazinje ariko igihambaye umutekano urakwiye cyo kimwe no mu nuko ndatuvyumva muri Tanzania turiko twumva makuru ngene abandi bamerewe abafite agatahe baragerageza kandi baroroherezwa
ikitugora mu buryo gaho munahera ajewe ni umushoferi nanishoboye kunyonga moto amanagira impanuka barayinyiba hari abandi usanga bafise nk'utuntu bakora gucuruza amakara gutembereza utuntu naho birimo ingorane rimwe na rimwe batabafise impapuro zibarekurira gutembera
bwa mbere bitugora mu rurimi twe twize mu gifaransa washika ngaha naho zogenda kurondera ku kazi bakugira ati manza kumenya icongereza bigasaba kuciga cyane cyane n'uruganda ibyo utabizi ubuzima buraremereye cyane gose
bigusaba guca bugufi binjira mu yamyuga mito mito tuno duto duto hasi kerekana ko utari umuntu nyene utari umuntu ugaya kazi
umwuga uragenda ugashakisha ukaraba utkudandaza wabona umunsi urakeye iminsi ibiri itatu uko nyene ukabona imana iracanye iminsi iragiye
igisa n'icibagiwe coco no gushira abana mu mashuri kuko azimvye abana hafi igihumbi ntibiga kuva bahunga mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe twashika twasanze hari ishirahamwe ryitwa Fondation Joseph Nishiri imbere y'abarundi bakomeye moka muntare ya Rutana ubu baba muri Amerika ririko riragerageza gufasha abana kwiga ryafashije abana barenga 60 bagiye mu mashuri yisumbuye mu buraro hame nabandi barenga ijana mu mashuri mato mato I Kampala akamwe minikose kuri abo bavyeyi bake bashikiriwe bagasaba nabandi bagira neza kubaseruka ko
nukuri abantu batuvuga ati ni imane ducaniye kuko kukibazo cabana co co kwiga byari ibintu bikomeye cyane byari ibintu biteye ubwoba mpereye no kuri aba biwanje ntabwo bari biga kandi urabona deja barakuze nanabatwaye kushura ati abo aho bageze turabona ni nk'abana babageze 4e et 3e primaire atari kurabona ari abana bo gutangura kugira ngo baje muri za nasari biteye ubwoba
tukiza tugifite uburyo bukebuke barize umwaka umwe bacabarahagarika kandi turazi ko haracariho nabandi benshi bataramenya gushikirwa n'irijwi ngo baronke abana babo biga tuzakira neza cyane ni nk'Imana yabarungitse kuko hari hageze ahantu babavyeyi twihebura n'abana bihebura ko batazofasuye kuronka ubuzima
ko urashobora gusanga nk'ishuri umwana ari umuriyoni nambage muri internat yirihire imatera nivyo kugisanga bigoye amashuri no arazimbye kandi kiragoye abana benshi nko kuva mu 2015 gushika hari abana batarakandagira mu ishuri iyo haje amafondasiyo yadufasha nyene ningira ni bisubizo nyene by'amasengesho y'igihe kirekire
ubwo bukene buzuri nzara mu mpunzi z'abarundi I Kampala hame no kubura ico bakora bituma abakobwa baja mu buhumbu abahungu nabo bakihereza ibyayura mutwe abavyeyi agahinda ni kose
kunyurumaga ibirahari akazi nkuko nababwiye ko nigeze kuba umushoferi atwara moto ugasanga nk'umuntu ari yaborewe cyane waganira nawe wibazanga no mukiriya wundi ukumva avuze kirundo ugasanga n'umwana w'iwanyu wasanga abakobwa aho bakoraniye mu myifata zitari nziza mu ijoro ugasanga hari umwe nko mu bantu 10 ugasanga ashobaye kuba ari nk'umurundi kazi
surutse nk'abana b'abakobwa bagahendwa nyene n'ibasamaza amashuri ntibayabandanye benshi usanga barayakiriye nyene hagati rero usanga abana bacu ntibiga
aya mayikindi naco nyene urabye n'imico yo ngahara mu Buganda umwana arashobora kwifata ariko abagande baraterura ku nguvu umwana bakamutwara hama ibishukana n'ibyinshi kuko umwana arajya ahantu akabona batembera bafise bambaye utuntu twiza natwe ntabyo turiko turaba kubera nta bushobozi ugacusanga umwana rero uko utuntu turamushuka ariko bisaba ko umuvyeyi ahoza
impunzi z'abarundi ziri mu bisagara mu Buganda nka Kampala zisaba ishiramwe impuza makungu HCR ko ryo bagarukira ko rikabafasha cane cane mu gisata c'indero y'abana nk'uko bikoregwa baba mu makambi y'impunzi Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Muri Kongo naho umurwi ushinzwe impunzi mu kambi y'agategekanyo ya Sange ivuga yuko imaze kwakira abandi barundi baje bahunga bavuga ko bava mu Burundi bahunga itotezwa n'ibikorwa by'urwaruka ruri ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD arizo imbonera kuruye inkuru irambuye na mgenzi wacu Vedaste Ngabo.
Ningi za Sumani ni impunzi yahunze mu gihugu cy'u Burundi muri mwaka wa 2019 ari mu bamaze guhabwa ubuhungiro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Avuga yuko zimwe mu mpamvu bahunga igihugu cy'u Burundi harimo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano.
Duhunga umutekano wacu rero abona hagiye uri inzu uhunga uba wumva ko atamutekano ufise, maze kubera ko atamutekano ufise uhunga kwari abahantu urihishije hari umutekano urashobora kuba uri nk'iwawe ukumva abantu baje kuguhiga bamwe baguhiga ngo uje mu bantu babagwanye cyangwa ngo usubire mu bintu byo bidashoboka. Jeje naho zindi umugwanye mu Burundi cende umudemobilize cemeze kudemobilizwa naratashe maze gutaha mitira mu kazi k'igishoferi abapolisi bakamabanya bangwanya gose n'abandi babahungu bimbonera ko navuye mu mugambwe wabo ngo narawuvuyemo ndiyo nka Jesse niyo nkoye je turi kumwe ntangorana n'umuga Jesse sha kuja mu bintu bya politique kuko je nshaka kuja mu bintu bya politique bageze kure cene mundeke je nibere mutama ni nitekereze nirondere ibyanjye ngo barampihita ndarabatije abagabo rero kuko ndabazi bava bamerera nabi cyamitamo kuhungira ino muri Kongo.
Gusa nubwo hari abaho buhungira muri uyu mwaka wa 2019 hari abandi barundi biganjemo abana abagore ndetse n'abasore twasanze inyuma y'inkambi y'agateganyo ya Sange iri muri teritwari ya Uvira batubwira yuko bamaze icyumweru cyose basaba ubuhungiro muri Kongo ariko komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishami rya Sange ikaba itarabakira kugira ngo nabo bajye ku rutonde rw'impunzi nshyashya.
Kwaraje turi impunzi tuna n'ubu turara hanze indwi zibiri ziraheze naye nazindutse guca agafaranga ndabukonosumira abana nsanga abari abo twari kumwe bamaze kubakira abandi babirukanye kubera atagira byangombwa rero n'ubure nari mvuye mu murima guca agafaranga nsanze bamaze kwakira abandi cyandi cyari hanze n'urabyo mwamfashe mwege mwakira impunzi zo mu Burundi
none umunsi batyavuga ngo nidusohoke ngo ko tudafise sepeze kwetu jetu hungi ijo ababadu kubitamwe ijo tutazi ico tuzira ngo nitwaterame ya maho hasaba yuko bodufasha batwakire ngaha mu kigo turi impunzi twari dukeneye ko batwakira nk'abandi.
Umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu nkambi y'agateganyo ya Sange bwana Frank Ngandu amya yuko ku munsi bakira impunzi zirenga zibiri zihunga igihugu cy'u Burundi kubera ibibazo byo guhohoterwa n'imbonerakure ndetse n'ibibazo by'amakimbirane mu miryango bishingiye ku matongo. Frank Ngandu akomeza kuvuga yuko nta mpunzi bimwe ubuhungiro ko ahubwo basaba impunzi zisaba ubuhungiro kwerekana ibyangombwa bya CPGR ndetse na resepase bambukiyeho umupaka mu rwego rwo kuzitandukanya n'abagwanyi babo barundi baba muri Congo kuko bashobora kwita impunzi kandi atarizo. Ari aba barundi bari gusaba ubuhungiro ari nabo bamaze kubona ubuhungiro muri inkambi y'agateganyo ya Sange bose bahuriza ku kibazo cy'inzara ndetse n'imibereho mibi bahura nayo iyo bageze muri Sange. Uyu ni Ningi za Sumani.
Twebwe ukuntu dufungura ngaha dufungura amagara amasinzi yayo magara mukuntu abahora babona ku munsi tujya rimwe ku munsi turiye rimwe rero ku munsi kwaje usanga nubwo bugari turiye na kagari gapima nk'igarama zitatu kari kangana uko kagapfunsi rero kukagira umuntu w'umugabo canke n'abana usanga ari ngorane. Ikintu dusaba gusa twosaba ko iyo shirahamwe rikurikirana impunzi ko bo tugarukira ko bakaduha kwanza icya mbere na mbere indya bakaduha amazi imiti ikwiye tukaronka imiti ikwiye y'abana n'iy'abakuzi ibyo bintu nibyo mbona twa dukwiriye kugira abaturage ko badufasha.
Gusa nubwo leta y'u Burundi itangaza yuko impunzi ziri kugenda zitahuka ku bwinshi ziva muri Tanzania Mungambi ya gateganyo ya sange, monge monge ndetse na kavimbira, nzina mwa Republika ya Demokrasia ya Kongo muntara kivu ya majefu, ndebuka kuilaba tachiri mpunzi zisabu buhungiru, kubera impamvu zo guhotegwa n'imbonera kure ndetse n'izindi nzego zishinzwe umutekano bedatse ngabo ku bwijwi rya Amerika ubira mu ntara kivu amajyepfo
bedatse ngabo nawe nyina rakenuye abakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto mu karere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda bagiriza ubutegetsi kubahatira gushora imari mu gikorwa bemeza ko cahomvye Temistocle Mutijima ni inkuru adusubiriyemo
Intandaro y'ubwumvikane buke hagati y'abamotari n'ubutegetsi ni inyubako y'amagorofa ane yari yatangiye kubakwa n'imwe mu makoperative atandatu y'abamotari bakorera aha mu karere ka Rusizi yitwa Komoru ariko kuyuzuza biza kunanirana kugeza ubaho iyo nyubako igeze imaze gutwara renga miliyoni 260 mu mafaranga y'u Rwanda harimo n'umwenda w'abanki warenga miliyoni 167 ariko hakavugwa minyerezwa ry'umutungo w'iyo koperative ryakozwe n'abari abayobozi bayo Ibyo bikaba zimwe mu ntandaro zo kutuzuza iyo nyubako. Inzego z'ubutegetsi rero zigasaba abagize amakoperative andasigaye uko ari atanu kwishyira hamwe na bagenzi babo bakagura imigabane muri iyo nyubako kugira ngo ibashe kuzura ikorerwemo aho buri mumotari asabwa kuzajya atanga amafaranga 300 ku munsi kugeza nibura mu gihe kingana n'imyaka ine iri imbere kugira ngo umwenda w'abanki wishyurwe. Icyakora bo ntibabikozwa ahubwo barashinja ubutegetsi kubashyiraho igitugu n'iterabwoba bubategeka kugura imigabane mu mushinga wahombejwe ku bushake na banyiri kuwutangiza
inama ya mbere twakoze abari batuyoboye mu iyo nama harimo perezida wa federasiyo ku rwego rw'igihugu niwe avuga ko utazatanga amafaranga azajya guhinga ibijumba na nicyo cyanatubabaje ubundi hari ikintu ubwira abantu ikintu wakibabwira mu nzira nziza bakacyumva
baratubwiye ngo icyangombwa uko byagenda kose inzi igomba kubaka ibyo kuri bavuga ngo inzira tezwa cyamunara tubyibagira niho bagenda bavuga ngo tuyatange mpaka ngo inzi senwe cyangwa ikagurishwa byaraciye ku bitangazamakuru ko twubatse inzu byazavugwa hehe nyakuba perezida wa republika abyumvishe yazabyumva gute yazumva ko karere kagira abayobozi abayobozi b'akarere no bazakatubwira ati uko mwabivuga kose inzi igomba kubakwa ibyo kugurisha mu byibagirwe
ingingi mira zabo bamotari bavuga ko baziterwa n'uruhuri rw'ibibazo byakunze kuba muri uyu mwuga wabo aho batanga amafaranga mu makoperative ariko ntibamenye irengero ryayo bagasaba rero ko iyo nyubako bene kuyitangiza bayigurisha bakishyura umwenda w'abanki batagombye kubera mutwaro bagenzi babo
mu byukuri nimba ari ikintu kitubabaje nuko ni cooperative igomba kujya kwishyurira yindi ko muri tuyishyura iki yagurishije ikigiye kwishyura amafaranga ya banki kuva nanana mutaratanye ku mutara sindaza nafata n'ibihumbi 100 none bari kunyishyiza ibihumbi 177
kuvuga ko ari imigabane ngizatugira kamaro ariko uri umuntu agura umugabane abishaka ntagaragaha
icyo twumva kwakunganira ko muri wenda kubwa igihombo kideni yahuye nacyo nuko kugira ngo badutegeke kugura imigabane kugahato nuko twabatera wende inkunga bitewe n'urwego batubonamo
uretse nabaho mu makoperative atanu yandi n'abanyamuryango b'iyo koperative yatse umwenda barasaba ko iyo nyubako ikomeje kubabera umuzigo yagurishwa bakaruhuka uyu numwe muri bo
nisho amafaranga 175 kwinjiramo bara 175 mugabane shingire ubare 500 twatangaga icyo gihe 500 ku cyumweru ubare imyaka 7 dutanga uwo musanzu ubare 2025 nasizeho nkubye mu mibare yose nkubye mu mibare nk'ibihumbi 178 kwiriya nzu ako anza mpora ndi stresse mu kazi nkora inzu nakeguka ngiyewe
Urwego inyubako igezeho yubakwa ubutegetsi buvuga ko ibura nibura miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda kugira ngo yuzure izo zikiyongera kuri uwo mwenda w'abanki kugeza ubutarishyurwaho n'ifaranga na rimwe aba bakuru umwuga w'ikimotari bavuga ko atari bo bashoramari bakomeye ahikamembe ku buryo basabwa gushyira amafaranga yabo muri icyo gikorwa bagasaba ubuyobozi gufasha iyo koperative yatangije inyubako wihuza n'abandi bashobora kuyiguramo imigabane nabo bakikomereza akazi kabo nta nkomyi Bwana Kayumba Ephraim uyobora akarere ka Rusizi tumubajije inyungu ubuyobozi bw'akarere bufite mu guhatira abamotari kugura imigabane muri iyo nyubako yadusubije muri aya magambo
akarere tureba inyungu z'abaturage bivuze ngo niba njye ubwanjye nta nyungu ufite mu mushinga ariko mfite inyungu yo kuvuga ngo umuturage wanjye namufashije kuzamura imyumvire ituma akora ikintu kimufitiye akamaro mu buryo burambye rero nk'abantu batangiye umushinga ni byiza ko bawukora bakawurangiza musaruro uzavamo ukaba wabo kuruta uko bawutangira bagera hagati bakawuta kandi ufashe akazunguka amafaranga menshi bamureba
iyi nyubako ikomeje guteza ingorane hagati y'ubutegetsi bwite bwa leta n'abamotara hirusizi yatangiye kubakwa mu mwaka w'ibihumbi 2012 kubera gucika intege nyuma y'aho abayobozi babo banyereje umutungo bamwe mu banyamuryango ba koperative yayitangije bagiye bayivamo ku buryo mu barenga 430 uba basigaye batarenze 200 hagati aho ubutegetsi buravuga ko kuba mu yandi makoperative basabwa kugura imigabane muri iyo nyubako bagiye kongera kuganirizwa hagamijwe kureba ko babigiraho imyumvire imwe Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima rakenewe no kuri duce dusozere kiganiro hanyu mu ntara mwategure mwongera mushikirizwa na Jewi Diane na Hazwe yakoze Macbilia Bero yegeranije amajwi hamwe na Engineer Nashran yatubajije muhinga bw'ivyuma twemi ku izina rya bagenzi bacu twifurize kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose. Smile in my soul, my